Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Desire Hatungimana.
Nabahaye imiriwe mwe mwese muteza amatwi radio Nzamba kazi muri na makuru akabagizwe n'izi nyingo nkuru nkuru zikurikira kuri mikro ni Desire Hatungimana muhega bw'ivuma ni Innocent Kubwimana. Jacob Zuma yarayatanze imihoho mu manga yo kurongora Afrika y'Epfo abisabwe n'umugambwe wiwe kuko wabona ko ariko arawuteza urubwa kubona ataka ico kibanza harabo byanezereje nabo byababaje mu byababaje rero ni nka Petero Nkurunziza yarisoma mbike wiwe abo byanezereje nabo akabari nkuru na Senare baboneye gusaba gumya banga nabo nyene kwikura ko Nkurunziza bimaze kugaragara ko mu byo akora byose arondera gusa inyungu ziwe. Abanyagihugu bararambiwe n'ingendo ya leta yo kubasaba kwiyandikisha ku nguvu matora yo guhindura ibwizwa nshingiro basaba leta kubareka ubwigenge bwabo ukubahirizwa ibyo bakaba babisabye inyuma yaho umuvugizi w'igipolisi agabishirije bariko barigisha oya ko leta izobafata nk'inkozi z'ikibi mu kuburabuza umugambi wa leta. Nayo ishyirahamwe rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu ku isi OMCT isaba rishimitse ko ubutungane bworeka gukoreshwa na leta bukarekura Germain Rukuki aremekwa intebe shushe kandi ataco yagira. Nabano ngiye kubaha ikaze mukanyi sase idoni deyano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahereye muri politiki hariya muri Afrika y'Epfo aho Perezida Jacob Zuma yaraye atanze imihoho mu banga y'umukuru w'igihugu akaba yaramaze igihe yagirizwa ibyaha by'ubunyonyezi n'inyuruzwa ry'amatungo y'igihugu. Ikaba ari inkuru yababaje Petero Nkurunziza butegetsi bwiwe kuko yari yabuguye inyuma bikaba byavuye ku nyungu ziva ku bunyonyezi bari basangiye ivyo bakaba byari byatumye Jacob Zuma ahemukira igya Nelson Mandela yafashije abarundi kugarukana amahoro mu gihugu bagatera umukono ku masezerano ya Arusha. Jacob Zuma akaba yaranigiye mu menshi utwigoro ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bwari bwagize kugira amahoro agaruke mu Burundi. Idonido na Valerie Mucho.
Inyuma y'imyaka ibiri amasezerano y'Arusha atewe ko urukumo n'abanyepolitike, Jacob Zuma yari cegera cy'umukuru w'igihugu yaciye ashingwa amabanga yo kuba umufasha mu biganiro hagati ya leta yari rongowe na Petero Buyoya n'imihari yagwanya ubutegetsi bwiwe. Zuma akaba yarashoboye gutuma imihari ine itera urukumu ku masezerano yo guhagarika ingwano. Muri iyo harimo CNDD-FDD ya Petero Nkurunziza yasinye muri Kigarama 2002. Igihe bari mu biganiro, Jacob Zuma akaba yaranse ko iyo mihari isaba ibiza bihonyanga amasezerano y'Arusha. Afrika y'Epfo yaranafashije mu kurungika inteko zija mu Burundi gucungera ko aya masezerano yo guhagarika ingwano yubahirizwa. Kuva CNDD-FDD igiye ku butegetsi mu 2005, Jacob Zuma yagumanye ubucuti bukomeye na Petero Nkurunziza n'ubutegetsi bwiwe. Akaba yaranatumye Nkurunziza aha ishyirahamwe ryo muri Afrika y'Epfo isoko ryo gucukura ubutare bwa Nikere bw'Imusongati. Jacob Zuma akaba atigeze yibagira gushimira Nkurunziza, aranamugwa inyuma amakungu yamukuyeko amaboko kubera yihagiye ikiringo cya gatatu aho nyanze amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro. Igihe inama y'ubumwe bwa Afrika ijejwe amahoro n'umutekano isaba ko horungikwa inteko za maprobu mu Burundi, Jacob Zuma n'abandi nka Yaya Jame yararongoye Gambia na perezida wa Egiputa Abdel Fattah al-Sisi baciye banigira mu menshi uwo mugambi. Jacob Zuma yahavuye anavuguruza ubumwe bwa Afrika igihe bumutuma mu Burundi mu ntango z'2016 agiye arongoye umugwi w'abakuru b'ibihugu bane n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia. Mu gihe bari babatumye kugondoza Nkurunziza ngo yemere kuganira nabo bitavuga rumwe, Jacob Zuma yahengereye abandi bakuru b'ibihugu basubiye inyuma acasohora urwandiko ubumwe bwa Afrika butabizi aho yasaba ko ubutegetsi bwa Nkurunziza bwogira ibiganiro nabo bitavuga rumwe ariko acamera nk'ukumira urunanisi na rede. Aho ni mu gihe ubumwe bwa Buraya bwasaba Nkurunziza kugirana ibiganiro nabo vyega bose atanumwe akumiriwe. Mugihe kandi ubumwe bwa Afrika bwasaba Petero Nkurunziza kugarukana umutekano no kubahiriza agateka kazi na muntu kugira makungu asubire gufasha Burundi. Jacob Zuma wewe yaravuguruje iryo shirahamwe mu gusaba nyabuna kwa makungu yosubira gufasha Burundi mu maguru masha atagisabwe.
Arakoze Valerie Mucho. Abarundi na cyane cyane abagumya banga bo muri CNDD-FDD ngo barakwiye gufata akarorero kuvyara ibibaye muri Afrika y'Epfo akikura ko Petero Nkurunziza nakagwikiwe bazingamitse Burundi. Ivyo bivugwa na Jean Minani arongoye urunani Senalet. Kubwiwe ugutunga ugutanga imihoho kwa Jacob Zuma numunezero kuri Senalet kuko ngo Pierre Nkurunziza abuza waramushigikiye. Jean Minani agakeza abanyafrika y'Epfo ko bisubije iteka tumutega amatwi.
Na mbele nashaka heze abanyafrika y'Epfo ku butwari bafise n'ukuryo badeneza cy'amahoro na demokrasi bibanze ku bwacu rero n'akarorero keza cyane muri Afrika haratangwe kwibonekeza kuko abatwara uko bashaka bagashobora kwemererwa nkuko byabonetse muri Zimbabwe nkuko byabonetse muri Afrika y'Epfo. Twizere natwe ko mu Burundi biri hafi gushika bitari kure. Cya kabiri nashaka mbwira Abarundi bose baboneye ko ibindi bihugu aho bigeze babibonereho nabo nyene bafate iyo ntumbero yo kubwira Petero Nkurunziza hatugejejeagenee ikihugu ko nyene yohava agatanga imihoho. Ugutanga imihoho kwa Zuma kuzofasha ibintu byinshi ku ngorane z'u Burundi. Ubwa mbere na mbere yari mu baperezida bashyigikiye Petero Nkurunziza cyane. Petero Nkurunziza ari mu kigandaro cyane gikomeye kuko ataye wahora muha ijunja wahora mufasha mu bukozi bw'ikibi arimo aragerera u Burundi. Kubona rero Zuma agiye ni intango y'uko Petero Nkurunziza arimo aragenda. Abahora bamufasha bamushyigikiye bakamuha amusha mabi ubu barimo baramuva ko azosigara wenyine kandi dufatanije hamwe twese Abarundi bizotugora kumusenyura atembe atembagare. Rero ku bwacu igikorwa cyari gikozwe muri Afurika y'Epfo ni igikorwa cyiza cyane. Igikorwa kizuha n'ingoga Abarundi n'umugambwe avamwo nabo nyine bakaboneraho aho iyindi migambwe iri ku butegetsi idatinya kwirukana umutegetsi arimo arabakorera nabi kuko Zuma arimo arakorera nabi ANC. Nashaka mpamagare abagumya banga n'abasendedefed nabo bose abashyitsi kububonera ku akarorero kugira nabo nyine kuvuno munsi ikore Petero Nkurunziza arimo arabakorera nabi kugemo arabakorera nta muntu n'umwe adushobora gusohora CNDD-FDD atamwikuye ntazo bashikanire mu manga nibamwikuye n'ingoga nk'uko abandi babigize kugira ngo niba bashaka kuguma ari umugambwe ejo uzoza guhiganwa mu matora.
Dr Jean Minani akaba arongoye urunani Senared. Jean Minani akaba yongera agakeza Cyril Ramaphosa yatowe kuba umukuru wa Afrika y'Epfo ovyifata kibanza. Itangaje imihoho rya Jacob Zuma rije rikurikira abandi bakuru b'ibihugu babiri barakadasohokana Petero Nkurunziza ndetse batwaye ibihugu vyabo nkuko Nkurunziza ariko aratwara Burundi muri kino gihe. Idonido na Jean-Marie Ndabashinze.
Naho atawoshoka avuga yuko ugushigikira kwabo Petero Nkurunziza bifise ico vyamaze mu kuva ku butegetsi kwabo mu gasuzuguro igaragara nuko Jacob Zuma yahora atwara Afrika y'Epfo, Robert Mugabe yigeze gutwara Zimbabwe na Yaya Jame yigeze gutwara Gambi basa na Petero Nkurunziza nk'amahasa uravye ivyaranze intwaro zabo. Jacob Zuma kuva afashe amabanga yo kurongora Afrika y'Epfo yaranzwe n'ibiturire no gufata minenegwe ivyerekeye igihugu akaba atagera umutwe gufata amafaranga ya leta akaja kubaka inzu yiwe bwite bamwe mbere bavuga yuko ashobora kuba ayisangiye n'umuhabara wiwe ukunyene Petero Nkurunziza afata amafaranga ya leta akaja kubaka ibibuga akiniramwe umupira n'umugwi wiwe Areruya FC. Jacob Zuma mu kutubahiriza ubutungane yari inamu yaratangaza yuko Afrika y'Epfo ivuye muri sentare mpanavyamuza amakungu CPI ariko abanyafrika y'Epfo baramira arateshwa rata. Inyuma y'ugushaka gukugwa n'inama nshingamateka inshuro umunani zose Jacob Zuma yaraye akuwe kamaboko nabo basangiye umugambwe wiwe ANC arateba arateshwa kuti igihugu mu manga naho nyene yari yabanje gutera igere. irindi hasa rya Petero Nkurunziza mu burongozi nawe akaba yataye akomugwa nabo basangiye gutwara ni Robert Mugabe hari kwa 2021 mu nyonyo mwaka wa 2017 Robert Mugabe nyuma y'imyaka 37 ari ku butegetsi umugore wiwe Grace Mugabe yaraborejwe n'ubutegetsi atangura kugaya umugabo wiwe asigara ariwa ategeka mu gisirikare nkuko Denise Nkurunziza aherutse kubikora ariko aratanga amategeko mu ikambi cunga umucanche wiwe aho yari karategeka abasoda yuko buhagarara neza Grace Mugabe niwe yari asigaye ategeka mu ntwaza ngabo ivyo bikaba byatumye abasoda ba Zimbabwe bashavura baramwivuna bajaniranya n'umugabo wiwe Robert Mugabe ubundi benshi bavuga yuko ari nka fotokopi kuri Petero Nkurunziza ni Yaya Jame aho zatwara Gambi yatanze imihoho kwa 2010 mwaka wa 2017 nawe nyene agondojwe agateba akabona yuko gwamuzuriyeko Yaya Jame yakunda gusenga ibintazi nka Petero Nkurunziza yatinya kuvuga yuko abagwaye sida abasengera bagakira uko nyene Petero Nkurunziza anyagiza abanyecubahiro basangiye gutwara nawe akavuga yuko ariko abahumuhezagiro Yaya Jame yaratangaje yuko Gambi ivuye muri CPI uko nyene kwa Petero Nkurunziza ariko bamutesha atubutegetsi Gambi itarava muri CPI abarundi ntibazopfa bibagiye Yaya Jame muri nzero mu mwaka wa 2016 aho ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika ryari ryafashe ingingo yo kurungika abasoda b'iryo shirahamwe ngo batabare abarundi bariko baricwa n'inzego za Petero Nkurunziza Yaya Jame niwe yafashije ya mbere mu gukangurira abandi bakuru b'ibihugu kugira ngo bavyanke bikaba byabaye gucyo abana b'abarundi baragandagurwa tacamira kubara ibintu n'ibindi mu bya politike ya Afrika bavuga yuko kenshi ibisa bisabiranira yuko ahisigeze intwaro nkizo atawo zishobora gushika niwacu rero umunsi umwe n'inkinda y'imvuka
ukaba wifuza kugira icyo ushikirije twandikire kuri numero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31, 38, 443, 244.
Amakuru kuri Radio Inzamba arabandanya igabishwa ryaraye rishikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye kuri wese azofatwa ariko arigisha abanyagihugu uko bazotora oya kwihindurwa gibwizwa shingiro ngo byerekana umugambi w'iterabwoba wateguwe ukongerwa shigwa mu ngiro na leta y'Ubujumbura n'inzego z'umutekano kugira bahohotero wese batavuga rumwe ivyo bishikizwa na Leon Singenda Kumana ikigera cy'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu kubwiwe ngubwo n'ubwoba bwa leta kuko abanyagihugu batakizeye
cyambere yabivuze kiri kumwe mu nama n'icyo ndamubaza abo bantu batanze iryo tegeko abariho kuko twari twatanze n'uburerero bw'abantu hirya no hino mu gihugu basigaye bafatwa ngo ntibiyandikishije basigaye babuzwa kujya mu masoko basigaye babuzwa kujya mu misa basigaye babuzwa kwinjira mu mabisi ngo bagende kuramukanya kure y'aho baba inyishu yaduhaye nuko yavuze ati twebwe iyo turonse amategeko y'inzego z'igihugu tubahiriza amategeko y'inzego z'igihugu uca wumva rero ko atari umugambi w'abo bapolisi ari umugambi wo ku rwego rw'igihugu hejuru tukanatsinda muribuka ibyavugiwe mu cibitoke muribuka ibyavugiwe Bugendana nta gitangaje kimwe rero kuyo ari umugambi ahubwo no kumushimira ko yarishije ahabona byari ibintu biguma binyegezwa twari twagenze n'abantu bo muri sini nanavuga n'abantu bo muri sini ngabazabiri ibi bintu uko nibitwa mu rwego mwe mukurikiye n'ibyo batora kuki mutari ko ubwatsi ngo mubyiyamirize bo bakavuga ngo ntabyo ntabiri ubu rero byaragiye ahabona kibaza yuko bizoca bifasha urugamba rwo kurwana iyo ngwano yo guhindura ibyo byo biriwa shingiro nkuko bitwerekeye mu mugambi Sawanya Frodebu wo dusaba kwigisha ego kuri ibyo byo biriwa shingiro ngo bari kwadusaba umubwi w'ibuyi tukaba twaraganiriye tugashyiraho amasezerano y'i Arusha ibiyakomoka ko akaba ari twebwe tugenda kubirwanya ntibyoshoboka rero ko byagiye ahabona baca umugani mu kirundi bati ibuye ibisoroke ntibyicishe uko byagiye ahabona bikavugwa n'abo nyene bajejwe gucungera amahoro n'umutekano mu gihugu ni kubihagararara kuko ndaho udasubira kuvuga ngo sibyo gushika tubanze dusare ibyo bintu bihagarare ureke kubanza kuvuga ngo gushika gutora cyangwa kudatora ibyo bintu byanze bihagarare ko birateye ubwimo birateye ubuhagarara mu gihugu tugasaba abandi bose rero aho bari hose kumva ko ikibazo cy'amatora ni ikibazo cyo gushaka k'umunyagihugu kwa ta muntu n'umwe ashobora kugenda kumusurutisha ubwo nubwo wakise yuko ibyo bintu bitazoba barigenda n'ibyo bapanze byose bararabye basanga n'abanyagihugu ntibabyita baba batakoresha imwe n'izo nguvu we nibyo turabyo bakomite bushoboka ariko abanyagihugu bose aho bari bagumye umuti cyangwa caba abandi umuntu azeze gutura ikiri ku mutima adakurikije ibyo by'iterabwoba ibyo rero bariko bazana ingugu kugira ngo batsenyure iyo ntumbero twashyitse ko bigoranye urumva ko umuganda atabanya porodibu reka mbere nabo turi kumwe muri opozisiyon ko bidashobora gushoboka ko ibyo bintu kubyihanganira tuzobyigisha rwose tuzobyigisha rwose kugira ngo ibyo bw'ibyashingiro bitogwe
abanyagihugu barabandanya gusaba leta guhagarika ingingo yo gutoteza abirongoye mu kubasaba kwiyandikisha ku nguvu ivyo bivugwa n'umwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Muramvya muri komine Nyabihanga aho imbonerakure zidasiba kubajuragiza mu kubasaba kagapapuro kemeza ko biyandikishije tumutega amatwi
Nyabihanga barakagira bandanya kwitoteza aho barakwera kuri ekofo gasambi yitwa kagatishiri cyane ewe mize y'abarundi aho yafashwe ku munsi wa gatandatu icya gatandatu yagirizwa kwandika ngo nabi abaje kwitwaje menshi ariko ikosa ryabaye niryo rikosa nini yaho kora guhindura aho kwandika kene dezit kene tudemereka gatotse kakosa yakojeje honyine abona ko muzintu akarengane ni nacyo nuko uyu atarashobora kuri dezida k'amato ashobora kutunga ukayiha amande bagufashe ibihumbi cumi by'amande ngo atore ngo fungupfe kuko turabona yuko leta ariko iratugirira nabi kuko gutora n'uburenganzira bw'umuntu kandi ntibadutegeka kwiyandikisha ku ngufu kese kamatora n'ukuntu atagenda igifata ubu kubera abantu b'amatora itarashyushye ari ugenda ariha amande ugenda ariha amande bisaba leta ko iyo ngendo yafashe yo gukingurira ku bayobozi byo gutinya hamwe byo gutumiza nk'uko babivuze ngo bigabane
muradutunga rero komine Nyabihanga nti muri ntara ya Muramvya ahubwo iri mu ntara ya Mwaro turangiriza n'amakuru yacu mu yavugwa mu butungane ishyirahamwe rigwanya isinzikazwa nyakirimwa muntu ku isi OMCT ririyamiriza ryivuye inyuma ihonyangwa ry'amategeko mu kugena imanza zicibwa ku byerekeye dosiye ya Jean Mayukuki aranira agateka kazi na muntu mu Burundi afunzwe araheza amezi atanu yagirizwa kudurumbanya umutekano w'igihugu umunyamanga mukuru w'iryo shyirahamwe Gerard Statbork ararajwe ishinga n'ukuntu ubutungane bw'u Burundi buguma buremeka intebe ishushe Germain Rukuki bumugumiza mu ibohero bidaciye mu mategeko azira gusa kubaharanira agateka kazi na muntu kurikira Gerard Stadberok.
Déjà depuis des mois arrêtés, selon nos informations, nos estimations d'une manière tout à fait arbitraire, pour les seules raisons qu'il a fait un travail droit de l'homme. Et aujourd'hui, on a lancé cet appel urgent parce que selon les informations reçues, il y avait une aggravation
amazamezi na amezi mu bohero amakuru dufise aratwereka ko afunzwe bikiye ku bintu n'amategeko icyagira nuko yakora akazi aharanira yafite akazi na muntu ubutungane bwarafashe iyo dosiye yiwe urayikuza kumwagiriza bitari byo muri urwo rubanza nta mategeko ariko arakurikizwa Germain Rukuki yaharanira ateka akazi na muntu nta kirobere yagiyemwo na gato nk'uko abyagirizwa biragaragara ko iyo dosiye bariko bayifata uko babigombye biciye inyuma y'amategeko kubera ari dosiye y'umuntu ajejwe kubahiriza ateka akazi na muntu gusa ntidushobora kubyihanganira nka jewe nizeje amategeko ko mbona ko abacamanza bariko bakorera ubutegetsi ntibariko bakora nk'uko amategeko bize abivuga nimba abo bacamanza bominyuza nibarekure Germain Rukuki bamukure ku ivyo byaha
et certainement rejeter des charges comme c'était le cas ici.
umunyamanga mukuru wa MCT Gerard Stalberock akaba yasubigwamo mu Kirundi na Emmanuel Ndayishimiye akaba ino ngaho mbere tuce durangiriza ano makuru nabashimiye mwe mwese mafusha kanya kudutega matwi undi ntoreka gushimira ni Innocent Kubimana wunga bw'ivyuma ezira tunyimana rero mwari kumwe ndabashimiye cyane ndayifuriza kugira ijoro ryiza imana ibagume hafi.